Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Mwiriwe canke mwaramutse nshuti namwe bagenzi ba radio Inzamba agateka kawe bivanye naho umwe wese adukurikira aherereye turi ku munsi wa gatano genekerezo ni rya kane myandagaro umwaka 2023 musangwe kaze makuru tugira tubashikirize aza kubagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Makuru ajanye na gatera kabana hari umwana atabarizwa n'ababanyi kubera ari karahohoterwa na se wiwe amubyara. Imvo ngo nuko uwo mwana ashobora kuba yamubereye intambanyi yuko yoza n'uwundi mugore atarawukana n'uwa mbere. Ishyirahamwe Rukristo rigwanya yote rwa rya kiremwa muntu rirasaba Leta y'u Burundi kwitaho ikibazo c'abarundikazi bajanwa gukora mu gihugu ca Arabia Saudite kuko ngo bimaze kugaragara yuko abo barundikazi bacugwa bufuni na buhoro. Amafaranga igihumbi niyo impunzi z'inyarugusu zisabwa kugira ngo zije kuvoma. Izo mpunzi zigasaba ishyirahamwe mpuzamakungu hase kubafasha kuko ngo ayo mafaranga ataho bashobora kuyakura. Muraza kubyumva muri ano makuru mu kanya nido nido.
Inzamba
ano makuru tuyahere mu gisata cy'agateka ka zina muntu hari umwana ariko araturatuzwa ni muri zone Buterere mu gisagara cha Bujumbura n'umubyeyi wiwe azwi ku izina rya Niyongabo Christian n'umusirikare akora mu biro bikuru by'intwara meto. Uyo mwana akaba azira ko yagize uruhara mu kuyamiriza ko umubyeyi wiwe aza n'umugore wa kabiri kandi uwa mbere batarawukana. Ni inkuru tubaza Alain Majesté Barenga.
Amakuru Uganda rwa Radio Inzamba rukura muri uyu muryango atumenyesha ko uyu mugabo azwi ku izina rya Niyongabo Christian igisongerezi mu gisirikare FCPT rya Jida Major yahoteye umwana wiwe kuva kwa gatandatu heze aho bajeje intwaro muri zone Buterere bahagarika urubanza rw'ubugeni bw'uwo mugabo n'umugore agira kabiri azwi ku izina rya Irambo na Eveline. Uyu mwana ako ariko azira yuko ariwe yoba yagiye kurega se wiwe ko yabesha ko umugore wa mbere ariwe nyina w'uwo mwana yitabye Imana kandi bari barahukanye. Abo mu muryango w'uwo mwana basaba ko umutekano we wokingigwa. Makenga yose uruganda rwa Radio Inzamba rwarondeye kuri telefone ya Jida Major Niyongabo Christian kugira atange umuco kuri ico kibazo cyo guhotera umwana wiwe ariko ntiyitaba telefone yiwe ngendanwa.
Urakoze Alain Majesté Barenga muri ico gisata nyene cy'agateka kazi na muntu ishyirahamwe Rukristo rigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu mu Burundi akate Burundi ririyamiriza ryivuye inyuma amabi ariko arakorerwa abarundi kazi bagenda kurondera akazi mu gihugu cya Arabia Saudite babifashijwemo na Leta y'u Burundi. Ni mu gihe abarundi kazi badasiba gusemerera kuyuko bafatwa nabi mu kutaronswa bibabeshaho mu kurindira ko batangura akazi. Anita Gateretse muhuzabikorwa muri akate Burundi asaba Leta gufata icyo kibazo mu minwe. uko irungitse abo barundi kazi ikabakurikirana uko babayeho ku munsi ku munsi bisunzwe agateka kabo barundi kazi mukurikire
kiboneka cyane nuko leta y'u Burundi yashize imbere inyungu zayo igahezwe fata minenegwe inyungu zabo barundi kazi ivyo bikaba bisa n'icuruzwa cy'abantu ivyo bikaba byabaye mu gihe amategeko mpuzamakungu agenga abakozi babimukira avuga neza ku vyerekeye uko abo bakozi bateza gufatwa ku vyerekeye akazi bakora ku vyerekeye nyene bafungurirwa ku vyerekeye agahembo ku vyerekeye nyene baruhuka mugabo ikiboneka nuko abo barundi kazi uburyo bafashwemo bihunyanga agateka kabo bigahunyanga mbere n'agateka kazi na muntu kuko ntibafungurirwa neza bajyama nabi ntibavugwa neza mbere agateka kabo karahungabanyije ku vyerekeye no kwidegembya kwabo ivyo rero bikabaca biboneka yuko amasezerano ategeze kugenga umukozi n'umukoresha abo bakobwa babari atahejeje ngo yubahirizwe kuko abo bakibabwira bababwiye ko bizogenda neza mugabo ko atari ko biri rero akaturundi rasaba cyane ishimitse ko leta y'u Burundi yokora ibishoboka kugira ngo ikurikirane abo bana b'u Burundi abo bana b'igihugu kugira ngo agateka kabo kubahirizwe turasaba yuko ishyiraho igisata mu buserukizi ku Burundi mu gihugu cya Arabie Saoudite kikurikirana abo bana b'abarundi abo barundi kazi kikamenya ingorane bafise kikabumviriza kikavugana icyo gisata n'ababaha kazi kugira ngo uburenganzira bwabo buheze kubahirizwe n'ahandi bizoba bisa nuko dandaza abantu
mu gisata cha politike n'ubutunzi naho umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ngo ufite uruhara runini mu kwigisha abanywanyi bawo bagizwe ahanini n'abategetsi n'abajejwe intwaro niko bibonwa n'urongo ishiramwe Parsem aho n'inyuma yaho habaye imyidogo y'umukuru w'igihugu yagiriza bamwe mu ndongozi bakoresheje nabi ibibanza baronze mu masoko ya leta kubwa Faustin Ndikumana wabategetse n'abajejwe intwaro ngo bishimikiza ibibanza bashizwemo n'umugambwe bagaca bibaza ko barengeye amategeko uko bashaka inyifato itegerezwa guhinduka kubwa Faustin Ndikumana arongoje hamwe Parsem hamwe ngo Burundi bwo babwifuza iterambere ngo abategetsi bategerezwa guhinduka bakuriza amategeko Foste Ndikumana.
Bagumaga abantu mu ndongozi bihi bibanza mu masoko bihi binabiriya turabona kandi tugashima nuko umukuru w'igihugu tubona avuga ki biramuhangayikishije ariko rero turabiyo biva kandi biva ku bintu bibiri icyo bita legitimité historique na militantisme no kuvuga iki no kuvuga ibintu by'abantu bishyira imbere kubera avuga ati ibyo twamaze muri kahise twaragize bitwaragwaye twaragize gute turamita mu mugambi uri ku butegetsi turi imbere bagacabona ku bintu byose ari gwawe kandi bise bigaragarira hehe none uyu ukara ubwo buzibutangwa muri leta mu mashyirahamwe ya leta usanga ari umugambi bitanga ubikora amasoko ya leta nibyo na makoperative sanga yugiye ibintu usanga harimo uruhara rw'umugambi hanyuma na mu buyenzi mwumva ayo mama ayo masoko yo mu buyenzi bajya baro nk'ibibanza bikomakomeye si uwo ari we wese abironka murabizi turazi n'igihugu twibaza rero yuko ubiravye inyishu iri hehe inyishu yuko mu mugambi uri ku butegetsi bogenda bakaraba bakirinzura bakaraba bakadire babo nabo bashinga amabanga ingene bigenza mu gihe biyumvira yuko ushinga amabanga kugira naho utayashoboye bayaguha kugira baguhe wirire baguhaye amabanga udashoboye bakugira ati ni wigire rero turakwibutse wari waribagiwe genda wibeho genda wubaka amazu genda ugire iki nta yindi ngeso baheza ngo bakibajemo kandi noneho birazi yuko umugambwe ni wo uhindero abakadire bawo mu bijyanye n'ivyintwaro nico gituma rero inyishu niyiri nibagende bagira inama rukokoma bahinduke bahindure kuko bado bananje biyumvira gupi ukurosa amabanga bamwibutse kugira arye nabo tuzoshika bazobwira ati rero baguha isoko ya kana kugira itange ibibanza bagashabikira imbere ngo barabibutse nico gituma rinda gukundura na gutyo n'umukuru w'ibisabo ariko aramuhenda kubera n'abanyamugambwe benshi biwa mugambi we na bavamo nibagende rero barabe inyishu na handi nando abandi barundi babirorera kenshi nibandi baje bari muri leta cyangwa bagira gute barabirorera kenshi nibazo yuko inyishiraho nibakuri na marukokoma bumvise bakaje bashinga amabanga babo ko bahindura babahe impumbero nshasha ivyarangombwa babahane uko inyishu niyo iri.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Radio Inzamba agateka kawe turabandana n'amakuru twabateguriye imyidogo n'imyinshi ku munza barundi bari mu ikambi inyarugusu ni mu gihugu kibanyi cha Tanzania. Ni mu gihe ubasigaye batangijwa amahera yo kuvoma amazi. Amakuru dukura muri iyo kambi akamesha ko atanama bigeze bagirishwa kugira ngo babimenyeshwe. Ugiye kuvoma akasabwa amafaranga ngana n'ishiringi igihumbi uko agiye kuvoma bagaheza bakamwandika mwikaye. Abarundi bahungiye mu kambi y'Inyarugusu basaba ishirahamwe rijejwe gutanga amazi ku munzi kubagarukira kuko ngo basanzwe batagira icepfo na ruguru kandi atamafaranga baronka yo kugura ayo mazi. Ido nido na Pierre Gahungu.
Nkuko amakuru dukora muri iyo kambi ya Nyarugusu abimenyesha, impunzi z'abarundi baba muri iyo kambi babonye bankirwa kuvoma bakabasaba gutanga amafaranga angana n'igihumbi cy'amashiringi kugira bazokwame bavoma. Bagatangazwa nuko iyo ngingo yafashwe batagishijwe inama.
Mugomba bari kubera nahora ngina kuvoma ta mahera bahora batangisha, ariko sanze batangisha amahera muri iyi minsi mahera igihumbi ku muntu bagiye kuvoma kanshi igihumbi bagashobora kumwandika. Yaje kumwandika bigazubaje baraba umuryakaye akabona kuvoma barabyatsi na kuri iyo ije bintu rero nta umenya ibintu byatanguye nta nama twagirishijwe mu Barundi ije bintu y'abakongo gusa n'utangisha ayo mahera mu Kongo yari umugabo n'undi muhungu niwe bakira ayo mahera. Mukashwa bari ku uyu muntu atanze ayo mahera akabona kuvoma kimbonye atamara nanyana natwaye kandi birarinzi ntashukunye natamazi n'abandi nyine batashukunye natamazi kubera kamera batwaye cyane nabonye kandi byashikiye atabyahoraho. Sinzi rero bakoresha amazi ko aribo babatumye ko bashobora gukoresha inama kugira ngo batangishe amahera. Sinzi ko yoba ari UN yoba yananiwe mbyo ntazi.
Bagasaba ishyirahamwe rijejwe gutanga amazi ni kambi kubagarukira ko kuko ataho babona bukura ayo mafaranga.
Sawa nukusa botulikuli ya tukabuma huku paratu voma kuna akari tukishika na mazi tukwagula mwani kwa bakongo haya mabomba aliyo ni ipomhero ipomhero lino vile vitanga mazi meza mwanyo ya kumba yuko inyo tezi haya kumabomba inyo tanihira shakitima lewe kenshi kwa kunda kuyuki hali ya kuipomhero kuya voma aliko unu mwusi na aji kuya voma sanga vizara hindu tse watanisha mahera shakiko sawa yotu na avila nishira mwye ije tuko mazi ikatubi ilati vizara hindu tse na vizara tufaliyota kana mazi aliho ya kulewa watu wosu.
Izo mwuzi za barundi basanzwe wa mikambi Nyarugusu basanzwe wa temerewe kuyungunganya ngo barondere ico bateza imbere kuko bibujijwe kudandaza muri iyo kambi na cyane cyane ko batemerewe no gusohoka ikambi ngo baje gupagasa hanze y'ikambi. Uruganda rwa Radio Inzamba agateka kawe twarondeye kuri telefone abarongoye ikambi y'Inyarugusu kugira baduhe umuco kuri ayo makenga y'impunzi barongoye ariko ntitwashoboye kubaronka.
Pierre Gahungu urakenuye uyu munsi ni wahimbajwe umunsi mukuru hariwe amakomine mu Burundi. Uwo munsi ukaba ugeze mu gihe hari imigambi myinshi yahawe amakomine ariko atakamaro yagize igezizana ku banyagihugu. Ibyo ni byashikijwe na Gabriel Fusiri umukuru w'ishyirahamwe gishinze kugwanya ibiturire no kurikiranira hafi amatungo ya leta Oricom. Gabriel Fusiri agasaba leta gukurikirana hafi ibijyanye n'uwo mugambi. Gabriel Fusiri:
mu mugambi hawa amafaranga na Banki Mondiale mugaba makuru dufise mu ishyirahamwe Oricom kandi twifuza yuko muri leta we yakoraga kuko uyu mugambi wahawe imiliyoni zirenga 200 ni kuva ko ari amamiliyoni ashika hafi 50 murumva ko ari amafaranga menshi cyane ama ujejwe kubaka ibigwati ama centre de sante n'ibindi byinshi mu gihugu. Amakuru twaronse kandi twakuye mu nzego za leta nyinshi ni uko uyu mugambi atandukanye wigeze umarira igihugu kandi uyu mugambi ama societe tanga ama service mwiyi projet yose na yabategetsi tukifuza yuko leta kubijanye n'ini project PDR leta yo giri byigwa igakomanda itano dit kugira ngo babone mu byukuri abantu baronsa ya masoko urumva muri leta abegereye project bacha bashinga mashirahamwe kugira ngo ba ayo bafurumise ibintu n'iyi project abandi bagacha bashinga ama societe kugira ngo baze kubaka amashuri baze kubaka amavuriro baze kugira ibyo nibyo nibyo baciye bakora ama service ya leta yose rero aridoga yateze kugira ibyaro se mu project aricyo gitumusanga ibintu byinshi gato kuba byubaka mu makomine no ku mitumba bitigeze byubaka byubatswe na byubatswe nabi muzusanga byagiye gutungisha abantu aho gutungisha amakomine
yari Gabriel Ufyiri akaba arongoye ishirahamwe Olicom bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara cha Bujumbura ntibabona neza ihimbazwa ryo umunsi mukuru gufatana munda wahimbajwe ku mitumba yose igize igihugu kuri uyu munsi wa gatanu abanyagihugu bavuga ko bigoye gushigikirana mu gihe bari mu buzima buzimbye kandi benshi batakirabana nka kera abanyagihugu bagasaba ahubwo abafise amikoro na cyane cyane abari mu nzego gufasha bantu nikora aho gutoza intererano mu banyagihugu ku nguvu Ninguru tubaza Edi Claude ni natwe.
Uyo munsi wama uhimbazwa ku munsi wa gatanu wa mbere w'ukwezi kwa munani hakaba hatozwa ibitandukanye bikegeranywa ku mutumba kugira babishikanire bantu nikora basumvya amikoro make abandi mu kibano atandukanye mu gisagara cha Bujumbura abari mu mugambwe uri ku butegetsi bategetswe kugira ico batanze bivanye n'ibibanza barimo change n'akazi bakora aho bamwe bakabona ko byari kuba byiza bitanzwe bivuye kugushaka kwa muntu aho kubitanga kwitegeko abandi bidoga nabari mu masoko atandukanye change mu tuzu twidandarizo aho abatatojwe mu byo badandaza basabwe gutanga intererano aho amabutike asanzwe yari hishwa amafaranga ibihumbi bitanu mu gihe ayo mahera agenda arasumbana bivanye n'agaciro k'ubudandarizo canke ibyo umuntu adandaza hakaba ariha batozwa gushika ku bihumbi mirongo itanu abadandaza bakabona ko ari guhohoterwa kuko ayo mahera batanga ataho aba yanditswe mu mategeko agenga amatagisi naho bahabwa urupapuro rwerekana ko baterereye abanyagisagara cha Bujumbura bavuga ko ivyo gushigikirana bigoye muri kino gihe ubuzima buzimvye banemeza ko nibibonetse bifashishwa abari mu mugambwe uri ku butegetsi gusa kuko intonde atawumenya iyo zikoregwa bagasaba ko amategeko agenga uyo munsi yo kubahirizwa hagafashwa abakene koko hatarabwe umugambwe baturukamo nayo ivyegeranijwe bikerekanwa ku mugaragaro ku mutumba n'intonde z'abafashwa bamwe mu bajejwe intwaro bavuganye na radio Inzamba batashimye gutanga amajwi baremeza ko ubu ivyo begeranije ari bike cyane kandi ko babitahura kuko mu miryango hibonekeza ubukene amafaranga nayo batoza ataco afasha kuko ibiciro byadugijwe bakavuga ko atakundi baca bakora atari gutoza amafaranga n'ibifungurwa kubadandaza kugira baronke ivyo bafashisha mu kibano bakabona ko leta yari kwiye kugira uruhara ikagira ico isahiriza amakomine kugira bongereze ivyo baba regranije amakomine imitumba n'ubucimbiri ukaba bwegeranya ibitandukanye kugira bitangwe kuwa gatanu wa mbere w'ukwezi kwa munani buri mwaka aho hatangwa ivyegeranijwe bishobora kononekara ibindi bigashingurwa kugira bizoshikirizwe bantu nikora muri kazoza
arakoze Edi Claude ni nazwe ningahaje dusozerera amakuru twari twabateguriye ndabashimiye mwebwe mwese mwari muduteza amatwi ndashimiye abamfashije kuyatororokanya na ubutaha